tujahe
wewe ujahe mbega nyine tujahe
inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere tujahe mugishikirizwa n'ifu rya Amerika
ikaze ni rwanyu rwaruka na mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika igitigiri kinini cy'abakenyezi bikorera ibyabo kiri mu bihugu bya Afrika tugereranije no ku isi ibyo kandi bigenda bibangabanganywe no kwijukira kwiga ku bakenyezi nk'uko inkuru zitandukanye zibitumenyesha kukaba nkako ubumenyi bwo mu mashure bw'umukenyezi ubushobozi bwo kwishingira ishyirahamwe ryiwe bwite abahinga mu bijyanye no gushinga amashyirahamwe bemeza ko bifasha mu kurwanya ubukene ubwo nabwo bukaba buri mu mvo zituma imigenderanire itosekara mu ngo no gusambuka zigasambuka mu kurangura ibizanira akarusho aherereye abari karafasha mu iterambere ry'igihugu cyose ikibagiwe cyo ni mu gihe ari amakori mu byarangura cyangwa adandaza bitandukanye akarorero ni mu buvuzi ubushingwa manza ubudandaji bw'ibifungurwa ibyambagwa n'ibindi uruhara rw'inyigisho mu bijyanye n'amashyirahamwe n'intangere mu kugwiza umwimbu inkuru dukura mu byegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akazi OIT zitumenyesha ko iyo amashyirahamwe arongowe n'abakenyezi baronkejwe inyigisho ashobora gusohora inshuro zishika kuri 4 ibidandazwa yahora dandaza ikimaze kwibonekeza coco nuko hirya no hino abakenyezi bize bashoboye gushika ku rugero ruboneka cyane bivuye ku bikorwa barangurira mu mashyirahamwe yabo akarorero ni mu gihugu cya Nigeria aho bashoboye gushinga amashyirahamwe aho baherereye cyo kimwe n'amashami yayo mu ntara zitandukanye z'igihugu mu kiganiro cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'inyigisho zitegurira abakenyezi kwikorera ibyabo n'ingaruka z'imibereho ya kazoza keza mu karere baherereyemo kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse nasubiye kubaha ikaze mu kwinjira mu kiganiro nyezina tw'ijambo rwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura mugenzanje ni Yakire Javan aganira nabo ababaza ati inyigisho zo kwikorera ibyabo ku bakenyezi zofasha mu mibereho myiza ya kazoza tega matwi inyishu bamuha
naho wogira gataye gake utagira ico wize ntumenya kugakoresha
kubera umukenyezi ni waraba kenshi by'iterambere mu rugo abana byinshi byinshi babaza umukenyezi
Jemishizere nanje ko bavise ikiko kindemesha mu byo mpaye nkora nkabara ko vyongira nanje akamara.
So dufacha cyane kuko hari ibyo tuba tutazi. Kora ibyo dukora mu butamenya.
Nukutwegera twebwe abafasoni bagatwereka umugambi mwiza twokora tukiteza imbere no tukabonekana natwe yuko toshobora gufasha umujyango.
Nizo za zidufasha nko kuziganya kuko bakenyezi turakeneye kuziganya natwe kugira turonke kazoza
Nyigisho baziduhaye twozakira kandi ndibaza ko kandi tugashobora kugira icyo twimarira igihe baduhaye nk'amahera y'ingurane
Tusha tumenye ingene tuvyifatamo umugabo twazakira izo nyigisho tukumva ingene zimeze nta tusha tumenye ingene tuvyifatamo
naho biruko ibice bibiri kuri gatatu by'abakuze batazi gusoma no kwandika ku isi bigizwe n'abakenyezi ibyo bikaba biri mu byegeranyo by'ishyirahamwe gita indero n'ubumenyi ku isi UNESCO inama kaminuza y'abakenyezi bikorera ibyabo yabereye Lagos mu gihugu cya Nigeria mu mwaka uheze isama leta gushyiraho imigambi izana karusho yonatuma abakenyezi bijukira kwikorera ibyabo ibyo bikaba byofasha kugira umwete wo kurondera ubumenyi no kwishingira amashyirahamwe yabo bwite abakenyezi bamaze kugira uburambe mu kwikorera ibyabo babona ko boshigikirwa n'abashingantahe babo kuba bafise mu itunganywa ry'ibikorwa byo mu rugo akarusho nuko boharonkera umwanya wo gutunganya ibikorwa byabo byo kwiteza imbere kugira ngo twumve neza ibijyanye n'inyigisho zitegurira abakenyezi kwikorera ibyabo n'ingaruka z'imibereho ya kazoza keza mu karere baherereyemo tega matwi itohoza mugenzanje ni Yakire Javan yagize mu gisagara cha Bujumbura Javan ijambo ni rwawe
ma agapaji
botanatiriri
urakoze Diane kumijambo uburyo bugezweho bwo gutunganya rudandazwa burijukiwe cyane n'abakenyezi bo mu gisagara cha Bujumbura ahandi ni kuburiro bwa Asha James asangira na Nahimana Anzerani muri komine Buyenzi kujya 15 inomero 10 ugukora bandika nibyo biranga rudandazwa rwabo imbere yuko baronswe inyigisho mwishyiramwe BBN nibitaho kwandika ibyo badandaza nibyo babaranguye byongeye urudandazwa rwabo rw'ibifungugwa barushize muri ico kibanza kubw'igitigiri kinini cy'abakiriya bahasanga kukaba nkako nahanatabundi buriro bumeze nk'ubwabo tuhasanga ukumenya indimi zinyuranye bikuri ingorane zo gukwega kwega abakiriya ku isoko yo kwijaye mu gisagara cha Bujumbura Alphonsine Mukamurera yahise nko kwiga igifaransa n'icyongereza amaze kubona ko abakiriya b'abanyamahanga bamucika mu nyuma yaho yigizo ndimi aratubwira inge nabigenza
nkamubwira nti check this nkubu ambwiye ngo how much this canda mubwira nti 25 ambwiye ngo ni menshi ngabanye nkacanda mugabanya ampaye make nkacanda mubwira nkamubwira small man isoko itarasha tugikorera muri vile haje nk'umunyamahanga mugenza we mudandazanya akagucururiza mwaca mugabura inyungu hagati
inkuru dukura mu bakenyizi w'abadandaza zitumyesha kwishiramwe bahurikiyemo afa baringira kamaro hamwe no kwikingira impanuka mu rudandazwa ukurondera hakiri kare impapuro ndanga mudandaza byatumye ashana naho imana batama bicuze ugutozwa ihadabu na leta ico twiboneye mu gisagara cha Bujumbura nuko wize kaminuza wewe atagenda kagirira ibura ry'akazi muri leta ryatumye Jacqueline Ndayizeye yijukira urudandazwa n'atari byo yari yarigiye mu byakura mu mahanga nka Dubai Thailand n'Ubushinwa yisunga ivyigwa vy'indimi mvamahanga nk'icyongereza ubumenyi bwa kaminuza bumufasha gutahura ihindagurika ry'amasoko y'ivya dandaza no kuritorera umuti bidatevye nk'uko abandanya dusigurira imangazini y'ibikoresho vyo mu biro yatanguriye ko yarisubirije ivyambagwa kuko ari byari bifise isoko muri kino gihe abifatanya n'ibisharizo vyo mu nzu nk'intebe ububati ibitanda n'ibindi kuko ari by'abanyagisagara bahurumbira gusumba muri rusange ugutahuza abakenyezi b'abadandaza kugene bategura imigambi yabo no gutahura gusumba iby'urudandazwa birafasha twumviriza Alice Remezo arongo ishyirahamwe afabu ry'abakenyezi bakora urudandazwa
turatunganya nk'inyigisho zijanye no gutegura umugambi no kumenya gutunganya amashyirahamwe aho nuvuga ko turabigisha cyane cyane icyongereza kuko usanga benshi bagenda muri ibyo bihugu bavuga mu icyongereza no gukorana n'amabanki cyangwa n'amamicrofinance
ukumenya ihindagurika ry'amateka agenga ubudandaje ni ngombwa ibyo bibafasha gukora abayisunga nk'uko Diane Kamariza wo mwishyiramo gishinze guteza imbere umwigeme w'umurundi kazi avyemeza twasanze ko ubumenyi buke bubuza umukenyezi gutera imbere hamwe no kudashobora gukurikira inkuru zijanye n'urudandazwa ahandi no kutamenya amategeko cyo kimwe n'inyungu mwikurikizwa ryayo abadandaza ku ruhande rwabo bo kwijukira kumenya guharura inyungu z'ibyo badandaza kuko ariho babona intambwe bateri yariyo Jacqueline Ndayizeye ni nyene Giftland Company ridandaza impuzu n'ibisharizo byo mu nzu. Tumwumvirize.
Arashaka nk'ukurangura ibintu ntamenye ngene harura inyungu. Aheze igihe kinini ugasanga yarahombye yaruhiye ubusa. Hariho abaca ku mafrontiere duhora twigisha bajya bagenda bazana ibintu binyegeje bagiri tukabasigurira ingene ivyo bintu bizanye ku mugaragara shaka kuriha amahera make gusumba bijya genda yinyegeza atanga ibiturire canke abicisha muri fraud araragenda ijoro
abajejwe inyigisho zitanga ubumenyi mu bijanye n'urudandazwa babona ko zifasha mu gutahura gusumba uko yo kwigenza mu gihagezemwe byongeye zo mutuma yugurura amayira menshi mu byakora nk'uko umufaso nefrazia bigira imana arongoye ikigo kifor asigura utwigorobe n'utwo twotuma ubukene mu miryango bugabanuka kubw'ibyo abakenyezi bamaze gutahura akamaro k'inyigisho byo bavyiza bumvishije abandi ikindi nuko amaze kugira uburambe bwo kwereka amayira abandi Janine nshimira imana ari mwishira mu gishinze guteza imbere umwigeme w'umurundi kazi
tukabigisha vyukuri tukabaho ubururiro bwinshi amatemonyaje tukabakurikirana mu nyuma baratanguye hama baronse amafinansi mu bakabekorera ko cyane kugwanya ubukene gufasha abakenyezi cyane cyane bakabwira ko nabo nyine bashoboye
inyigisho zo kwikorera ibyabo zihawe igitegere kinini c'abakenyezi zotuma imibereho mu miryango cyo kimwe no mu gihugu itera imbere
naganiriye na sogokuru.
Urakoze Java kuri iryo tohoza udushikirije. Tumira mate mukumviriza kano karirimbo ko muririmbyi Africa Nova kavuga ko umukenyezi atari uwo gusya no kuvoma ariko ko ashoboye kurangura n'ibindi bikorwa byo mu gihugu.
Niyibande we sogokuru, niyibande we nyogokuru, niyibande we sije busa, ariba kakareri bibondo, ararima kagwizu mwindu, arigisha ravura arategeka, araserukira igihugu, araremesha urugo n'ikiba. Nitawareza sogokuru, nitawareza nyogokuru, umurundi kazi nikirumbara, aharanite kanumugumyabanga. Ninahoko yisangi musangira kiyago, ninagenzu mugonguru gambaruteye.
Ikiganiro nitujahe kijwi rya Amerika. Turiko tuvuga ibijanye n'inyigisho zitegurira abakenyezi kwikorera ibyabo n'ingaruka z'imibereho ya kazoza keza mu karere aherereyemo. Naho biruko ubumenyi mu mashure ubwama bwakuye inzitizi zose abakenyezi bagira mu kwikorera ibyabo. Akatari gake abahejeje amashure ntibahuta babona neza aho bahera n'ingene botunganya amashirahamwe yabo nk'uko abitaho gushinga amashirahamwe babyemeza. Igikenewe nukuronswa umuco biciye mu nyigisho zijanye no gutunganya ibikorwa byo kwiteza imbere. Ingorane bagira ziterwa nuko amareta atarabona neza akamaro k'umukenyezi mu kongereza umwimbu mu gihugu. Muri rusange umwimbu urashobora kwiyongera mu bihugu bimwe bimwe gushika ku bice 25% kwijana mu gihe inzitizi zijanye n'ikumirwa ry'umukenyezi zova mu nzira nk'uko ibanki yose yabyerekanye haraheze imyaka ibiri. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'inyigisho zitegurira abakenyezi kwikorera ibyabo n'ingaruka z'imibereho ya kazoza keza mu karere aherereyemo, tega amatwi ikiganiro twagiraniye n'umwigisha muri kaminuza y'umuco asanzwe n'umuhinga mu bijyanye no gushinga amashirahamwe. Umufasoni Faradiya Bigirimana aganira na mugenzanje Niyakire Java.
Ndakuramukije.
Mwaramutse neza.
Amashuri ya kaminuza aha inyigisho abakenyezi mu byo gushinga amashyirahamwe no gutunganya imigambi yo guteza imbere imibereho n'uburere baherereyemo mubona arakenewe.
Arakenewe. Mugabo se nibaza yuko yo kwitandukanya n'ayandi ahari. Ariko huboneka igisata kijanye n'ivyo bintu aho bushimika cyane cyane kuri ivyo bintu mugabo kugaza kunyigisho nyinshi usanga zihanahana kugira ngo niyo migambi ishobore kuja mu ngira.
Mwebwe nk'umukenyezi kuri cyane hafi n'ibintu bijanye n'ubutunzi mubona igihagararo cy'umukenyezi mu guteza imbere ingo n'imiryango n'imibereho yahabaye kingana gute?
Umukenyezi niwe atunganya iby'urugo ko igikorwa ko umukenyezi muhira nta na rimwe baraharura umushahara wiwe ariko ni igiciro gikomeye cyane. Nk'umukenyezi babirimize nibwo bararima kenshi iyo baronse n'utwo bashora nibo badushora. Ekamere ugiye no kubashobye guheza amashuri barakora ibintu bifasha igihugu kururinganiro rimwe n'abashinga nta.
Icyo muhamagarira umukenyezi ni giki muri iki gihe tubona abakenyezi biyungunganya ari benshi ariko abayifisemo ubumenyi bakaba bake?
Ikitugora nuko uwo mukenyezi wacu avuga ati inyigisho ndazifise ndazifitiye. Twagira tumuhamagarire kwitaba inyigisho mbere bishobotse ashoboye kurunka n'akajya kukuriha izo nyigisho akaziriha. Ni ifungurwa nuvuga z'umutima zizomufasha kuguma akora icyo gikorwa. Na cyane cyane tugasaba yuko kubera abakenyezi batabamenyereye ibyo bikorwa byo kwiteza imbere kandi harimwo nuvuga intambamye zitari nke yuko boronka ababashigikira mu nyigisho mu kubagurana bakabakurikirana mu bikorwa byabo ariko barakora.
Madame Ephrasie Bigirimana ndagushimiye.
Murakoze cyane namwe.
Hano muri studio turi kumwe n'umuhinga Pierre Clavendu Mwami ndabaramukije.
ndakora mu kije Diane
inyigisho zitegurira abakenyezi kwikorera ivyabo mubona zishobora kugira ico zunguye mu mibereho myiza yahaherereye
utanga akazi bwa mbere ho urunguka ukiyungukira n'imiryango y'abantu utunze tutibagiye na leta yakura amakore
mwumvise ko ari ishure kandi rishasha ry'abakenyezi ritanguye ngaha mu Burundi abakenyezi bazoyigamwo mubona hari ico bashaka kumara muri bihugu byo mu karere ko muri Afrika guseruko canke mu bihugu bindi bibanye
naho hera mu gihugu wacu bwite ishuri yigamwo abakobwa gusa birumvikana
kubera iki
kubera yuko muri kahise hize bake urabona yuko kenshi tubabona badandaza ibintu bito bito imboga ivyamwa ukamenye ngo nta kindi boshobora nico gituma rero je mbona yuko hageze ko hakosogwa amakosa ya kera kanatsinda ahubwo hari ni ibyo barushije abagabo ni uravye mu gutunganya amashiramwe yabo kenshi usanga bafise ivy'Imana yabahaye numvuga nti ubikorera ko kurusha washaka nabagabo
murazi ibiri hijya no hino abakenyezi none mu bindi bihugu barafise ikibanza mu bijanye n'ivyo byo gushinga amashiramwe nyene
naragendagendeye mu bihugu byo ngaha bibanyi mu Rwanda nana hakoreye amashiramwe adandaza bijya vyuma by'imiduga namakinga namamoto usanga ahanini afiswe nabagore ariko ngaha mu Burundi usanga nk'ibyo bintu by'ivyuma bidandazwa n'abantu bagabo cyangwa ino bintu nasenga ugasanga bafise amasalo hamwe abantu bagenda kwimosha no kwisiga neza ariko ha mu Rwanda nta kisata na kimwe kitarengwa bagore ndarantanganye mbonye yuko bakora imyuga yose amamangazini yose mu gisagara
ubwo se kubera iryo shure ryigisha abakenyezi ryatanguriye yo bobo bamaze igihe bayigama
biratumwa nuko mu Rwanda abantu b'abanyarwanda baje bava mu mihingo myinshi za Uganda za Kenya bari barahunze bagahunguka ubu barazi neza yuko ataco umugabo yokora umugore atokora mwana izo nyigisho baronse ndibaza yuko byagize ico bimaze biterereye
Tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga ko umukenyezi atari uwo gusya no kuvoma nko hambere ariko ko ashoboye n'ibindi bikogwa
Nibande wesije busa ari bakare ribibondo ari makagwizo mwindu ari gishara kura rategeka araserukira igihugu ararene shurugo nitiba
Tusubire twakire umutumire ya Kavendu mwana leta yoshigikira gute iterambere rigamije imibereho myiza biciye mu kwikorera ibyabo ku bakenyezi
Muri leta ibintu ikora muri bene ivyo si byinshi ikambere mugabo n'umutekano umupfasoni akeneye kumenya yuko atawe umwambura atawe mutera mu iduka yiwe urumva yuko aribo cane cane nuvuga nti bogira ingorane kurusha abagabo leta irakwiye kwibuka yuko abagore cane cane ariyo bakora imirimo iruhije yogerageza kugushiraho dufate mu myaga nkuba mu ntara zosi mu makomine bishoboka umugore agashobora kuronka umuyaga nkuba hafi gusekura hafi gusyesha hafi bitarinde kumuvuna urumvaho nakazi ka leta kunawo nabo nyine bashobora kuronka umwanya wo kora ibindi wo kwiga wo gusoma wo kwigisha abana babo wo kubarera
amashuri mwe nayo afise icyo ashobora kumara cyane twite ko agezweho rero
ko mbona nkabawonde bwatabize ni benshi none wewe kumona abashomeri mu bantu mu rwaruka cyane cyane kwari benshi kandi bitongo barize wewe numva yuko ibigezweho nko kubivuze ari byo tuma wewe nyene ushobora kwirondera akazi ugashingishira ngo giwawe ca wiga rero ngene wotangura ishiramwe giwawe ibigezweho rero ntanze kwisubiramwo ni ukwiga ibyo gutuma wewe nyene wiha akazi kwagahana abandi
ya Clave ndumwami ndabashimiye
yenda gushimiye nanje Diane
Bitaura ni za sogokuru,
Tui jambo abanywanyi bacu. Ndize Charles ari buyengero mu ntara ya Bururi yatwakwiye avuga ati ndakunda cyane kumviriza ikiganiro tujahe. Charles ndizeye asaba leta ko yokuraho ikori kubagitangura urudandazwa igashinga ikigega gishigikira abagitangura ku bice 30% by'umutahe. Pierre Claver hari cyo mwobwira umunywanyi wacu Charles ndize.
Jeno vuga nti byukuri icumviro cuwo munywanyi kiratomoye leta ibahaya kanya gatoyi ku mwaka umwe eka ni itatu iti ni mutangure muri imyaka itatu nta makore muzoriha aho urumva yuko boba bahamagariye na babandi bose bakorera mu gifuri bataza habona aho bose ubahaya kanya gatoyi bace bage bati nivyo reka tukorera habona kizimu baduhaye ikonje umva ntacu buhombye ko nakandi ariko ninjira cyakabiri ati mbega leta ntiyotanga umutahe hanyuma abantu kaza barishura aho o ntihoroshe kuko umenye yuko leta nanye nta handi kura kandi umva ntiyogira kuruhe bikori no gufata natumwe batanga kugira ngo barihe abantu batanguye mugabo borabukundi kuwundo bashigikira leta y'ibindi bihugu bafise uburyo barabikora mugabo leta y'i Burundi kuri ubu yikoze mu bindi bihugu yego umfashanyo baronka kandi bazaneza yuko basiguye bati tugwiye gufasha amashirahamwe atangure ndibaza kujya bishoboka.
Pierre Claver Charles ndizeye ntagarukizaho asaba leta ko yoshigikira abikorera ibyabo mu gushiraho abatanga inyigisho kugira ngo bazihe abazikeneye. Pierre Claver musanzwe murongoye ishirahamwe BBN rikaburira urwaruka kwishingira ubuzi harimo n'inyigisho kiri cyo munganiye Charles ndizeye.
Narayibonye aho hakurya mu Rwanda nabwiye ko nakubitiyeyo abanyeshuri bose baheje mu maza kaminuza ibyo kibabwira bati genda muca hariya mu kigo kiniki niki mwanze mwige ingene ibyo mwize mwobikoresha mu gushinga amashirahamwe yanyu ku giti cyanyu kandi namaze kubona ko bitanga akunguko abaronse ibyumve birasha ko nabivuze bakaronka dufate ingurane mu mabanki kandi leta ikabishingira kuko ega mu bintu byinshi leta nikwiye kujya imbere utagucira ibara ngo menya huca umva byogenda gute gahe intumbero abantu bakurikira je rero ndashigikiye ahanini ibyo byumviro byo munywanyi.
Turashimiye umunywanyi wacu ndize Charles kuri ubwo bwizigirwa adufitiye. Turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cy'uyu munsi. Uyu ni wa mwanya wahariwe impamba. Nye ni impamba w'uyu munsi akabavuga ati
catumye ntera nje imbere muri byo nadandaza. Uriko radandaza uraraba ibyo uriko radandaza ukabikunda ukabigumamo. Iyo umaze kubigiramo uburambe bituma wunguka ntakabuza urunguka kandi bidandaza ubikunze urunguka. Iyo dandaje kunguka ntucu yajya yose ngo ugire bya byifuzo by'abakenyezi ngo uyajye yose ngo tuzoronka yandi oya nico gituma uca wunguka ukagira n'uburambe mu kazi.
Ino mamba niyo duciye dusozerera ko ikiganiro tujahe. Shimiye mwebwe mwese kuvyiyumviro mwashikirije nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije mufite ico muterera canke mutwunganira twandikire kuri voabujumbura@gmail.com canke mutwakure kuri 79 934 757 canke kuri 79 133 697 canke kandi kuri 79 988 713. Bagenzi banje Javani Yakire yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye ndabashimiye. Diane Ndonse mwari kumwe kuri miko ndabaseze ndabifuriza iterambere mu byanyu naho ubutaha.
Hari umwizero
ego cyane ni mu kiganiro tujahe mwari ko mushikirizwa n'ijwi rya Amerika.